mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kabiri. Nkuko bisanzwe umunsi tuganira n'abakenyezi canke abigeme ubuzima bwabo, amagara yabo, ibintu byinshi bijanye nabo n'iterambere ryabo. Uno munsi rero nkuko bisanzwe nibyo tujye kuganira, turi n'iteka ryo kuganira n'umupfasoni yitwa Glorieuse Ntakirutimana batazira muduri, akaba acuraranga rimwe mu bikoresho kama by'igihugu cy'u Burundi. Abatari bake baramaze kumumenya ku ndirimbo ziwe, ku bikorwa byiwe akora mu gihugu cy'u Burundi. Nibo rero tujye kuganira mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi, atubwire byinshi kuri uyu mwuga arimwo, kugira ngo naba muri inyuma abigeme cyangwa n'abandi bakenyezi bifuza cyangwa bashobora gutangura uno mwuga nabo nyine bamenye byinshi kuri wo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ni kandi mu buryo bwo kuganira n'abakenyezi muri iki gihe cha cy'ukwezi kwa gatatu mwaka 2021, ukwezi dusanzwe duhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi, neza na neza iyo ni tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Reka rero nawe nyene atubwire uwo munsi ngene yawuhimbaje, nica wiyumvira ko muri rusange. Reka twakire umutumire wacu Madame Glorieuse Ntakirutimana, turaguhaye ikaze mu kiganiro muri isanga.
Murakoze bakenguruki.
Turashimye kandi ko nabafashe kano kanya ko kuganira natwe muri kino kiganiro muri isanga. Tugiye kugira tubanze tukumenye, batarakumenya, batakuzi, batarakubona, nubwo hariho byinshi abantu bamaze kubona ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye na wewe, ubuzima bwawe n'ibikorwa byanyu. Madame Glorieuse Ntakirutimana ninde kubatamuze?
Ego muri makeye nitwa Ntakirutimana Glorieuse, batazira muduri, batazira shengero, batazira jambo n'andi mazina agendanye n'indirimbo bagiye bakunda. Nkaba ndi umubyeyi w'abana batandatu, abahungu babiri n'abakobwa bane.
Murakoze cyane rwose. None umwuga wawe wo kuvuza umuduri cyangwa n'ibindi bikoresho kumba ushobora kubukoresha umaze mu gihe kingana gute muri make?
Umwuga wo kuvuza ibikoresho kubukire bitangisho kavukire, umwuga ni uburirimbyi. Ndi umumizisiyene, nkaba n'umukompozitrise, nahimba indirimbo. Ariko nabitanguye nkiri umwana narigana nyokuru abyara papa, yaravuza ikintu kimeze nk'igikunga kingana n'igisabo. Aho niho mbyamura kuko ndafite na badata bacu baririmba, urumva ni ingabirano ariko bita mu rurimi rw'amahanga eredite.
Umva byavuye mu mujyi.
Rero natanguriye mu makrebe mu migwi itamba, nkajya nkompoza n'indirimbo z'intambo, urumva ndabyina. Hanyuma nsomye ijambo ry'Imana asanga riranyemerera kuvuza ibikoresho kavukire, imiduri, amakembe, inanga. Ego rero ndabitangura muri 2010, mwaka 2010 niho natanguye kubyimenyereza ndi mu mugwi witwa Akiwacu Band, waje mu nyuma ariko abatama babakambwe bitwa batorobeka niho batangwe kumenyereza banyigisha naho nje nkikompreze ndirimbo ama nkicurangira n'igicurangisho kanaka kijyanye n'umurya w'iyo ndirimbo n'injyana.
Reka twumve imwe muri izo ndirimbo hama utubwire ibijyanye n'iyo ndirimbo.
Yego.
Karyoshye cyane karimo amajambo menshi atandukanye arimo ubutumwa butandukanye kumbure kubatakazi cyo kari kagamije uwo tubwira byinshi kuri ko
ego ubundi umuririmbyi wari we saruririmba izi ahimbaza Imana aruririmba ibyakaranga aririmba profane se numuvugishwa cyane cyane numuvugishwa buzima bwiwe. Iyo ndirimbo nayihishuriwe maze gusoma Bibiliya ndasoma abadutanguriye ba sogokuru Aburahamu mu kwizera ndaraba ubuzima babayemo ndaraba uko ngene bizera ndaraba ubutwari bwabo ndaraba ubuhigi kandi nsanga ubuzima tubayeho buratandukanye n'ubwabo. Ndibaza ikibazo, none twe ko mwe mu yera yatumanukiye tukaba dutegerezwa gucika ahubwo, kubera ko mwe mu yera bamuri twebwe tukaba dutegerezwa gucika abahize ahubwo gusumba, nkaba mbona yuko abo muri ururunganwe atabuhizi dufite bushobora gusumba ubw'abajya basokuru. Ntangura rero gukompoza ndayita intasho. Ofete mu bisanzwe umuntu atashe umuntu akumbuye, mm-hmm. nimba batutahije ntibadutahije kubera ko bashaka ngo tubasangeyo vuba ducenyutse mu myaka nk'iyo dufise, ahubwo baradutahije batubwira bati mucike intwara ahubwo cyane kubera mwe mu yera aba muri mwebwe nta kiza ka bushungwe ngo yisubirire mu ijuru, ahubwo murabana iminsi n'iminsi. Uwo nyine niwe ntwari, niwe wo kubarwandira hano. Iyo ndirimbo rero yaranyigishije ituma ninjira rwose byimbitse mu bakenyezi b'intwari babayeho mu gihe cya kera. Dusoma muri Bibiliya barimo ba Debora bahagurutse abashingantahe baneshejwe ku rugamba mu gihe cy'abacamanza, ba Esteri ukuntu yatinyutse akarinda akagenda imbere y'umwami ngo n'Abayuda bakire bari pfa bose. Ndabarusi ukungene yakurikiye ndabukwe ata n'umugabo yitega aziga kuzoronka, mugabo ubwo rukundo ndarufata nk'ubutwari. Ese ko nta mwe muko atanze mu yera yari afite ubwo butwari bwavahe? Nca rero numva ko ari intasho, ariko arantasha ati nawe ukunde naho bitoshoboka yuko ukundire. Ndaba ba Eliya Elisa ntango ukunge n'amavuta bari bafite yasa nakorana na mwe mu yera, kandi mwe mu yera niwe Mana. Rero ndavuga nti amavuta ni ubutunzi, kuko ayo mavuta bari batekeye niyo agenda akora ibitangaza azura abana, agenda avana mu madeni abapfakazi. Murabona n'igihe Elisa yari amaze imyaka irenga ijana yapfuye, amagufa yiwe yazuye umuntu bagiye kumufuba kumuhamba, bumva amasata arakuze bariko baragwana hirya yabo, baca bata ikiziga hejuru y'amagufa ya Elisa kiza kibakikiyeho cyatanze imuhira. Ubwo ni ubuhizi, nizo ntasho nshaka guha aburunganwe rwanjye, abakenyezi b'uburunganwe rwanjye, abigeme ngo bahaguruke nk'uko ba Debora bahagurutse bakagwana, kandi bakarwanira agateka kabo k'abakenyezi, bakarwana n'agateka k'abashingantahe. Numva
ruko n'ubutumwa buhambaye, ubutumwa bukomeye cyane rwose, kandi indirimbo zanyu zirimo amajambo akomakomeye, ni nacyo gituma kumbure abatari bake bakunda kumviriza indirimbo zawe. Hariho abazumviriza bifuza kumva indirimbo Kama z'igihugu cy'u Burundi, harimo n'ibikoresho Kama. None dusubira inyuma gato, abaririmbyi bakoresha kandi bakina ibikoresho Kama mu Burundi b'abakenyezi muri benshi?
Oya, turacyari bake rwose, ngo ntibarijukira kubivuza, kuko hariho kirazira mu mico n'akaranga by'iwacu bituma abigene n'abapfasoni bitinya. Icyo rero ni intambamyi ikomeye cyane mu guhagurutsa iyo ngabirano. Tuvuge murabona musomye muri Bibiliya, Bibiliya iratwemerera iravuga ngo muvugirize Uhoraho impundu agashako k'ingoma, muyivugirize ibifise imirya byose. Bibiliya ntivuga ngo mwe bashinga ntahe muvuze impundu, muvuze inanga. Oya, iravuga ngo ibihumeka byose bivugirize Uhoraho ibicurangisho by'imirya. Karero nanje ndahumeka ahubwe uko guhishurirwa nagize njewe basha njewe n'Imana yabimpaye, ariko hari igikorwa gikomeye Imana yanshize ko ntegerezwa gukora kugira ngo n'abandi bakanguke, kandi bakangukire ingabirano yabo izahabona.
Uravuze ikintu gihambaye cerekeye ibyo wasomye muri Bibiliya bivuga yuko imana idusaba kuyiririmbira dukoresheje ibikoresho bitandukanye ariko ikaba itavuze yuko igikoresho runaka cokoreshwa n'igitsina gore cyangwa igitsina gabo none nk'ijambo nk'iryo cyangwa ubutumwa nk'ubwo iyo ububwiye abagabo babyakira gute babivuga kwiki cyane cyane mu mico kirundi yuko nk'uko wabivuze hariho zakira zira nyinshi ku mugore ku mukenyezi ku mwigeme bo babigishura bate
ego si benshi babikunda utusanga bikengeretse ni nkanje ngitangura kuvuza umuduri naratakaje abagenzi abakenyezi twagendana twaririmbana twatambana bakavuga ngo umuduri ngo nta mukenyeza avuza umuduri ngo nta mwigema avuza umuduri iki nsana hari je natanguye gukora umuduri no kuko iminwe ni njye nabitanguye ariko kubera ko nari nabihishuriwe muri Zaburi 81 murongo wa gatatu na Zaburi 50 birabinyemerera rero niba kwe nagiriwe ariko muri iyo minsi yo gutangura muri 2010 narabatakaje abagenzi kubera baravuga ngo nikiranga ngo nibintu bya kiranga ibintu kandi nta atawusumbye abarundi kwemera imana no kwakira imana mushobora byose rero hari mu intambamye zimeze uko abagabo nabo bati oya nta mukenyezi wo gukubita ku ngoma kandi ikiremwa muntu cyatanguriye ingoma cyatanguriye abandi gukubita ingoma ni Miriam mushiki wa Aaron na Mose usomye Bibiliya niyo ndirimbo intasho irabivuga ati ntutinye niwihende ni nanje ingoma naravuza iyo niyo ntasho izo nizo ntasho Miriam ariko arampa mu ijambo ry'Imana rero kiratira yo mico y'iwacu iratuma na karanga kumwimerere cyangwa icyagezwe cy'uhoraho gitinduka
ku mico kama y'igihugu cy'u Burundi kumbure kuri cyo nyine waruvuze cyerekeye ingoma Uburundi abarundi muri kahise bahaye ingoma n'ibihimba byayo amazina n'insiguro zitandukanye kumbure bihava bituma bahagarika canke bankira umukenyezi n'umwigeme kuvuza ingoma ariko kuvuza umuduri nko ku mukenyezi cyangwa umwigeme yobakunda ibyo ukora nawe nyina kumva afise izo mpano mu mateka canke muri mico kama y'u Burundi kuvuza umuduri hoho bisigura iki bankira iki umukenyezi n'umwigeme kuvuza
sinzi iyo byazananye babivuze uko byo ku ngoma birasiguritse kandi dutegerezwa kubaha umuco n'ayo mazina bagiye bahaye ibice bimwe by'ingoma birabanane n'ibice bisa n'ibice bigize umupfasoni umwigeme icyo kiratahuritse rwose ureta agashako k'ingoma kamwe bavugiriza mukwa kajya karemewe ariko ingoma nyene yahawe iteka nitekane n'icyubahiro irya ntituyemerewe ubwo umuduri turawemerewe n'ijambo ry'Imana kandi no mu mico nakaranga by'igihugu cyacu ntibibuza ni ibintu byazananye gusa mu mitima y'abantu bakabyita nk'ibintu bikengeretse by'abantu bo hasi cyane ariko njyewe nirabye sinkengeretse
ya nikengeretse na gatonya kuba uri umukenyezi afise impano nk'iyo cyambere na mbere nta kintu na kimwe gikengeretse muri byo uri umuvyeyi w'abana batandatu uribeshejeho bisigura yuko atari ibintu by'abantu bakengeretse nk'uko bivuze tubandanye rero twumviriza kandi karirimbo karyoshe umwaririmbye nako nyene ukatubwire udusigurire bimwe mu bijanye nako
ego
Yeah.
Murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ego nayo nyene itubwire ibijanye nayo iyo ndirimbo yaryoshye cyane ndakeka arimo ibintu bijanye no mukenyezi umurundikazi ariko duga kwijambo tubwire
ego no umurundikazi iyo ndirimbo nayihawe mu mpemu yanje mu gihe hariho fondation Femi do Jaba iri kuratunganya ihiganwa ry'umutwakazi mwiza ahiga abandi mu bwiza rero sinabyiyumviriye muri uwo murongo ahubwo niyumviriye ku mukenyezi cyangwa umwigeme afite ubwiza buhambaye akora ibikorwa ibikora inka akora ibintu bihambaye ateza imbere igihugu mugabo akabinyegeza akikengera akageza ntashike mu ntaje abandi bari ntaje mu mahiganwa nk'abandi ntaje ngo aririmbe cyangwa avuze umuduri nk'abandi ninjire mu maorchestre nkatwebwe nandi ko ndahimiriza ujya nyine yikengera yitwa ngo arafite ubwiza arafite ikintu arafite ingabirano mugabo ntayize ariko ntayize icyo kintu afise gikayangana ntakizana habona kugira ngo kigire icyo kimaze gifashe mu iterambere ry'igihugu cyanke kinamufashe nawe kimuteza imbere nuko nayikaduse ndirimbo ndayizana ku mugaragaro kugira ngo mpimirize abandi kuza ahabona ntibitinye baze bakora ibikorwa nyine babizane kuko nabo barashoboye
muri iki gihe turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ku isi iyo ndirimbo kumbure irumvikana henshi bariko baragerageza kwigina umukenyezi cyane cyane umukenyezi murundi kazi uyo munsi kuri wewe usigura iki wawiginye gute muri rusange
muri rusange na yese ndawufata nk'irya tariki ya 8 ndawufata nk'umunsi umwe nuko twafashe umunsi umwe tukabariwo twigina muri rusange muga umunsi kuwundi twategerezwa kwigina ibikorwa by'umukenyezi tukigina ingabirano ziwe tukigina n'ubushobozi afise erega Imana yaraduhaye natwe ijambo yaraduteye iteka urazi kubyara umuntu nitwe tubyara umuntu rero numva yuko umunsi kuwundi twategerezwa kwiyumvira ntitubisige kuri rya tariki ya 8 urya munsi nyine ngo biherere aho biherere muri stade aho twagiye kwigina ahubwo tubandanye tubaho ubwo buzima bwo kwigina umukenyezi kuko ewe ne akora ibikora inka
Ego. Hama tugarutse kubijanye n'umuco kama w'igihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe ubiravye ni mwebwe baririmba canke bavuza ibikoresho kavukire nimwe muhagarariwe imico kama y'igihugu. Mutabikoze canke mudahari umuco kirundi wotituka ukanibagirwa muri rusange. Ivyo none kuri mwebwe mubibona gute mubivuga kwiki?
Ewe urabajije ikibazo cyiza rwose. Ndabona ko turiko turasaza, naho hari abatwamuzaho nk'abana bacu ntitubura umwe cyangwa babiri bajya bagera ikirenge mu cyacu. Mugabo ni nko kwibutsa, ni ukwibutsa kuko barabizi nka leta y'igihugu cyacu ikatwibuka nyine ikadushyira ahabona. Naho hariho iki kiza cya COVID, ariko urabona yuko tutari kujya kuri sene, nta makaroke, nta biteramo, twarateramisha abantu ku bicurangisho kavukire, ugasanga hari ibintu bya kera bibutse, tukavuga ibicuba, tukavuga amazina, tugateramisha abantu. Mugabo urabona uyu mwaka ugira kabiri ibyo bintu barabihagaritse. Ego ni byiza kugira ngo tutandura cyangwa tukanduza abandi. Mugabo na byo twobikora nimba ari ugukaraba n'ubupfukamunwa twogambara, mugabo umuco wacu tukawusegasira. Ntiwibagirane kuko utaye akaranga utakabanga ugatora agaki akaranda. Urumva umuco n'urufunguruzo rw'iterambere.
Ego kandi ni mu buryo uvuze yuko kumbure leta ikwiye kubashigikira, ni no mu buryo bw'uko leta yogerageza kugira kigoro ko gushigikira abaririmbyi cyane cyane abaririmbyi kama. Ariko kandi kubijanye no gufasha abari nyuma yanyu nk'uko babivuze, hariho uburyo mugerageza kwigisha abandi bari nyuma yanyu, abana bashobora kuba bafise uko kwifuza kuja muri iyo nzira murimwo yo kugumana umuco kama w'igihugu cy'u Burundi biciye mu ndirimbo, murafasha abandi mu kubafasha mu kubigisha gucuraranga ibyo bikoresho mukoresha?
Ego icyo kibi tukiriko. Nk'ubu hari umugwi witwa Umuduri Gospel, hari Peace Team, iyo ni imigwi nashinze kugira ngo twigishe n'abandi, twigishe n'abigeme n'abakenyezi n'imisore n'inkumi gucurangisha kavukire, kuririmba, kuvuga amazina, kuvuga ibicuba, gucuranga inanga, ibyo byose bikorera muri iyo migwi.
Ego
gusa icyo twose abantu kudufata mu mugongo bakadufasha kuko ugiye kwigisha urazi ko hakora mu nda.
Ego
ngo munda harari nzara akabyuka inzigo.
Ego
ntiwujya kwigisha. Ego nibyo, kandi iyo urabye naho mutacimbajije ariko kirimo muri icyo kibazo mwambajije, uzorabe muri miziki moderne yo hanze nka gitari biki, usanga management ziboneka vuba byihuse. Mugatwebe nta management tugira, nta muntu adufata mu mugongo, nta muntu ashobora kwaduka ngo avuge ati wewe ndagushyigikira kuri iki. Uwo muco w'ibyo biturangisho kavukire ndabishyigikire, nanjye ndagufashe kugira utere imbere kandi uteze imbere n'abagukomokaho. Urumva rero twebwe abanyakaranga nta management tugira, nta manager batwirukira.
None ntashirahamwe gerekeye imico kama canke indirimbo z'imico kama yo bari hari muri iki gihe cyo kwegeranya abaririmbyi bavuza ibikoresho kama mu gihugu muri iki gihe, mwojamo canke mufise ubafasha gutera imbere kurusha?
Ego ndarifise, nararishinze mu 2019 daranahawe agrema. Ego ndarifise, yitwa ASP, Association Socio Culturelle pour le Patriotisme. Biraho turakora mugabo tukanari menyekanisha ariko biraho nyene ngira urabitahura
ego patriotisme nyene kugira gukundisha igihugu abantu biciye kumbure mu ndirimbo
ego biciye mu mico nakaranga by'igihugu
murakoze rero muri iyi minsi bariko barahimbaza iminsi mpuzamakungu yahariwe abakenyezi ku isi hari ijambo canke ubutumwa wo bufitiye abakenyezi bagenzawe mu gihugu ukubona ibintu bitera bigenda uko batera baroba habwe ijambo bahabwa uburenganzira bwo gukora ibina biriya hari ijambo ubu bafitiye muri iki gihe iyo uri kurabaririmbira cyane cyane canke ubacurarangira
ego hari nanabishyize no mu ndirimbo ku gitero cya nyuma cyitwa cy'indirimbo yitwa umugore mwiza ndababwira nti nukiri uwamira ku ruhimbi sigaye userukana n'abandi uwarawiteka n'ijambo nawe iby'igihugu birakuraba urumva nimba baraduhaye iteka n'ijambo tukatubyara abami n'abasebarundi n'ababwenge n'ababwitonzi n'ababumenyi no kuvuga duprofite iryo jambo iryo teka n'iteka ne baduhaye kugira ngo duhaguruke dukayangane kandi tumenyekane.
Urakoze cyane ariko reka tubanze twumviriza n'akandi karirimbo kawe hama nako nyine ukavuge ko kuko muri iki kiganiro turifuza kukumenya kurusha kumenya ubutumwa bwawe kurusha no kumenya byinshi kurusha reka tukumvirize nako nyine. Ego akona ko kavuga ibijanye n'amahoro utubyira ingene wakiyumviriye n'impamvu katumye ukandika ugasohora.
Ego amahoro arahinda akamurika urumva n'amajambo abiri arahinda kandi akamurika ikintu gihinda ucumvira mu matwi hanyuma ikintu kimurika ukabona urumuri ukabona umuco wacyo rero amahoro tagasheshwa rumuri ngaha mu Burundi nkatwe twavutse mu myaka y'amagume myaka hari kwingwano intambara urabibona ibi byahitiye muri aka karere kose ka Afrika Central na muri Grarake habaye ingwano habaye iki rero iyo wicaye nko mu gihugu nkuko ukumva haratekanye ukumva haramahoro nk'umuririmbyi nka njyewe ucugira ihishurirwa n'igihe cyabaye n'igihe cyahindutse n'iki kidasanzwe gihari n'iki tutari dusanga tutari tumenyereye n'amahoro amahoro rero ahantari dutanguriye ku muntu umwe wenyine umuntu w'umunyamahoro urabibona kuko ibibogaboga ku mutima biraseruka ku munwa ukabona yuko aratanga amahoro kandi nawe arayiha umuryango urimo amahoro nta ndyane ntuzobumva mu manza hirya hino bariko barajyana oya igihugu kirimo amahoro uzobimenya na aho harimo n'ikindi ndishyumviro narisingiyemo kivuga ngo namwe abari kure bari hakurya y'imbibe z'igihugu murate murabe muturabire ko harimo amahoro mu Burundi bwa Nyaburunga amahoro umva aragasaye yaramamaye yafiriye hose mu gihugu nta hantu wosanga kuryana n'icyo nashatse kwigisha era amahoro arahinda wayumvisha amatwi naho n'ubu aho nicaye ntugeze numva n'urusasu cyangwa amangumi ndayaterwa oya urabyumva mu matwi yawe yuko mvugisha ijwi rirenga kandi ry'amahoro hanyuma aramurika sagasheshwa rumuri yo yonyine aramurikira abantu twobyita ko ari yamurikira ibirenge by'abarundi kugira ngo bahanahane amahoro kandi bayajabukane no hakurya y'imbibi bayahe n'ababanyi
ego niki ni cigwa ciza cane cyo gutanga haba mu kibano mu gihugu none uraronka kandi karyo kukuza uragenda mu banyagihugu mu gihugu hagati kumbure kwigisha inyigisho nkizi ko kumbure biba biciye mu ndirimbo abantu baravyakira kurusha uko bo kwakira ijambo risanzwe ry'umunyepolitike canke umugwiza atunga canke umuntu runaka babwira gutsimbataza amahoro uraronka ko kajyo kuguja mu banyagihugu mu kibano kabaganiza ku bintu nk'ibyo
mbere corona itaraza itaratuzira narabasha kuyaga n'abantu kandi abantu baranyiyumvamo cyane mu kibano ababanyi ugasanga ingu tuvugiriza umuduri ugasanga nshishijemo mesaje abantu babashije kuyumva gusumba uko bakumva radiyo kumva abantu bavuga gusa muga iyo mesaje iririmbwe iratahurwa kandi igakundwa cyane gusumba ayandi ma mesaje aje mu bundi buryo
ibibazo by'abakenyezi n'abigeme byovyo navyo nyine uraronka akajyo ko kubikorera ko muri iyi minsi ni nk'ibihe ubona yutembereye hana hariya wipfuza kumbure no kuririmbira ko kubishira habone
ndafite indirimbo nyinshi mfite nka album zikoze muri studio zishika zitatu indirimbo hafi 40 z'ama audio buri indirimbo irafite message ihereza abantu rero ikintu cyabuze ne nko gufatwa mu mugongo kugira ngo mbashe gusohora message ishike kure kuko sabarundi bonyine bayikeneye sabarundi kazi bonyine bayikeneye n'abanyamahanga barakeneye message ndirimba uzumvirije umva yuko kuririmba tukuririmba gusa sagahogo gahibongoza iki tuku hengeka amajambo urya ni message ni nyigisho no kwigisha twewe turigisha wasobanukiwe agatahura neza umuziki cyaricyo umuziki si ibyuma ducuranga cyane umuziki ni message dushikana ahantu kugira ngo isi ihinduke
nibyo cyane urakoze cyane gose ku butumwa no kuri ma message waduhaye ubutumwa uduhaye no kunyigisha uduhaye reka mvuza kandi karirimbo kanyuma hama dutere dusozera ikiganiro indirimbo zawe ziraryoshe cyane abatwumva abanywanyi bacu ntiziza kubagwa nabi twumviriza kandi karirimbo
Ego.
Ako karirimbo twumvise turumva yuko kare ko karahimbaza imana nta tundi turirimbo uririmba ni ndirimbo iryoshe cyane twayumvise yuko uvuze yuko imana iraganza none madame gloriosa abipfuza kugura indirimbo zawe amasede yawe audio zawe bo gushikira gute bo zigurira hehe kumbure nabari mu mahanga bo hamagara hehe kugira ngo bashobore kuzironka
umuntu azipfuza urabona nyene ndacari muganzo shika kure kuko nizirika zara magi muga bo mpamagara barashaka kumpamagara nkuko na bagaca mu nzira wa TM hamaga ntatiruhereza kuri email murabona ko turi mu iterambere isiri kuba civilize rwose iriruka cyane n'iterambere bamwe bazishyira kuri YouTube mugabo kuri YouTube murazi yuko izigenda cyane kandi ziteza imbere umuririmbyi n'ama video ni clip rero uburyo utanga bigoye nyine no kuronka aya audio utusanga nyine no hari kimwe wigo ukagiheba ugaheba iki n'iki cy'ubuzima bw'iwawe kugira ngo ukora karirimbo kuko uba warakitangiye rero nibaza yuko boca kuri telefone
wogira ko uduha izo nimero za telefone zabaho bo gushikira
ego ari cyose desa sentence ya code y'u Burundi nyene
Mhm
mirongo irindwi n'icyenda
Mhm
ubusa mirongo itanu n'icyenda
Mhm
amajana atandatu na mirongo itatu na gatatu
subiramo
desa sentence ijya kode y'u Burundi hama mirongo irindwi n'icyenda ubusa mirongo itanu n'icyenda amajana atandatu na mirongo itatu na gatatu
ubwo urakoze cyane rwose ndagushimiye cyane rwose ku kanya wafashe ku kuganira natwe kumbure dusozera akajambo ka nyuma ndabashimiye cyane rwose Madame Gloriose
nanje ndabakengurukiye kuba mwanyimviriye kugira ngo munganize tuyage neza biteze imbere abantu Imana
yego ndabashimiye rero mwe mwese mwaduteze amatwi mu kiganiro muri sangacu uyu munsi nkuko bisanzwe dusanzwe tubashikiriza abatumire batandukanye cyane cyane abakenyezi muri rusange ku munsi wa kabiri uyo rero mwumvise ya Gloriose Ntakiruta Imana batazira muduri ndabashimiye mwe mwese mugira umunsi mwiza mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Sit down, Dr. Clowny. I want to say thank you to my brother, Grandengue, le patron de la capitale, rich man. Yes, man, Bali. Everything is Bali Swiss. I know. Yeah, man. Yeah, man. Vamge bakubira, Dr. Clowny, no more bande. Avande bakakubira, Dr. Clowny, shaka, Amaze kuronga, Azocha kureka. Abandi bakubwira Dr. Clown no waru mogi Abandi bakakubwira Dr. Clown nari seriye Abo bose bakubwira ibyo bose baragushaka umve Dr. Clown arabogonda reka kombe byo bavoga ibyo byose no kubesha Abo bose naba kontra sinsi Dr. Clown arabogonda reka kombe byo bavoga Umbe Dr. Cloud arabogonda Eka kombe joba moka Ejo jose no kogesha Abo wose nawa kontra sinsi Dr. Cloud arabogonda Eka kombe joba moka Ejo jose no kogesha Abo wose nawa kontra sinsi Twahuye na Jackie Gabo Chichaye muri Mercedes yacho Go Dr. Cloud no move for you Abana bo bakugira
uyo muhungu numusazi bariya nabo bakubwira uyo muhungu nimborewa abo bose bakubwira ibyo nuko bazi kunkunda umve dutakawuda nabo bunda reka tumve ibyo bavuga ibyo byose nukubesha abo bose nabakonje sinzi dutakawuda nabo bunda reka tumve ibyo bavuga ibyo byose nukubesha abo bose nabakonje sinzi
kije bakunzi namwe banyonyi bijwe rya Amerika muntu ndero kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza nibindi byimviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
I really wanna be with you, yeah. I really wanna show you what you mean to me, yeah. Oh no, no matter where you go, mama, I will follow you, mama, just to be with you, mama. Yeah, to that forever be with you, girl. Yeah, you feel my pain when I'm hurting. Oh no, yeah. Shake a cool with me, tell ya. Oh no, mami, stick to the zawe. Oh no, baby, wange, ye mukazi wange, no. Ina mi life ya better, see there. Ina mi life she a winner, see there. Uri mama wala.
Kipenzi changu wero yangu songa karibu. got this feeling for you mu byukuri ndagukunda urabizi kuna sinzira ndai nakubonye my baby uri mama wala Baby wange ye mukazi wange no
ina mi I see a better ooh yeah. See there ina mi life see a winner
see there ooh yeah. Mama wala
banyanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu. Chachu